Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Emmanuel Ndayishimiye.
Mwazumvise ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi kuri radio Inzamba gatya kawe ayo twabateguriye kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 16 kigarama mwaka wa 2022 ahagaze kuri zingingo nkuru nkuru. Abantu barenga 10 baragandaguye abandi 4 barakomereka cyane mu kiringo cy'indwi zibiri muri uku kwezi kwa kigarama. Uruganda rwa radio Inzamba rwa ibateruguriye ni mukanya. Mujisata chukuminyesha makuru wa menyesha makuru wa angana minongi taonichenda bara funzwe mumugabane wa Afrika bane muribo na mumuchinya makuru iwacu mu Burundi. Ishirahamwe RSF jitaho ubwigenge bukumenyesha makuru riratewe amakenga niyo nyifato ya leta ibangamiye umutekano wa menyesha makuru. Urabitega yomi ni mukanya. Nayo munara ya Kirundo muri komine Ntega igipolisi cyarafashe igunira ryuzuye imiti myijoro ryo kuri uyu wa kabiri ku musozi igitwenzi imiti isanzwe ihabwa ku buntu abagiye kwivuza ku mavuriro. Theodomir Manirambona ari mu buhinga bw'ibyuma mu kanya inkuru imwe ukwayo turabaye ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa tuyahere ku mutekano muke mabarabara abantu batatu bitavye imana abandi bane barakomereka cyane hakaba ari myisanganya ryabaye ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri ku musozi Rurenda komine Rutegamani ntara ya Muramvya. Inkuru ziva aho habereye isanganya zikavuga ko bagonzwe n'imodoka y'igipolisi mu gihe yari ku muvuduko munini amasanganya atewe n'umuvuduko w'abadereva akaba kenshi yamayabaye muri ako karere. Ayo mutekano kandi igice cya mbere cy'uku kwezi kwa kigarama cyaranzwemo ubwicanyi mu hingo itandukanye y'igihugu. Abantu 11 nibo bishwe abandi 4 barakomereka cyane. Abo nabo uruganda rwo kumenyesha makuru rwa radio Inzamba agateka kawe rwashoboye kumenya. Ido ni ido na mugenzi wacu Bonfils niyongere.
Ubwicanyi bwaribonekeje cyane mu ntara ya Cibitoke ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu ntango z'ukwezi kw'12 ku itariki ya 3 n'iya 4 abantu babiri barishwe baciwe imitwe yakoreshejwe imipanga muri zone gutahana ya komine Mabayi iyo ntara ya Cibitoke. Muri iyo ntara nyine ya Cibitoke muri komine Buganda ku itariki 9 z'ukwezi kwa kigarama abantu babiri barishwe umwe yicwa tewe grenade ku ishuri shingiro rya Bumbiri n'undi yishwe atemaguwe muri iyo komini nyine ya Buganda. Mu ijoro ry'uwa 12 ushira uwa 13 kigarama uyu mwaka nyine muri komine Mugina umugabo n'umukenyezi barakomeretse bikomeye batemagujwe imipanga. Kwikeka ibintazi n'uburozi cyo kimwe n'ingeso yo kwihanira nibyo byoba biri mu bituma mu ntara ya Cibitoke havugwa ubwicanyi nk'ubwo. Tuvuye mu ntara ya Cibitoke ku mutumba Cabara wa zone Kigwena muri komine n'intara ya Rumonge hari umusore yishwe acumaguwe ibibugita bivugwa ko yacumaguwe n'undi musore w'imyaka 18. Imvo zo zaratumye uwo musore akora ubwo bwicanyi kugeza n'ubu ntizirashobora kumenyekana. Tukiri aho mu manuko bw'igihugu muri komine Matana hari abasore babiri bafungiye mu gashoro k'igipolisi kubera ko bakubise umuntu bamusigara intere muri zone Gasibe iyo komine ya Matana mu ntara ya Bururi. Mu gisagara cya Bujumbura abantu babiri barishwe barashwe umwe bivugwa ko yarashwe n'abapolisi mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika bivugwa ko yari mu mugwi w'abantu bakora urudandazwa rw'amagendo rw'ibitenge biva mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Ubundi nawe ni uwitwa Donatien Nkundwa Nabake asanzwe akora akazi ko kurarira izamu muri karitsiye ya mbere ya zone ya Ngagara. Yarashwe n'abantu bataramenyekana bari bitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistole. Umwigeme azwi ku izina rya Francine yarakomeretse bikomeye acumiswe ibibugita muri zone ya Buyenzi ku Imana uheze. Muri komine ya Kanyosha y'intara ya Bujumbura naho hari umwigeme yatowe ikiziga ahitwa mu Buyuki ni munsi y'umutumba Mboza mu bice byegereye Ibuhonga. umwigeme bivuga ko yarishwe nizwe n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Gitega naho hari ubwendesha ipikipiki yishwe yongera yibwa ibyangombwa byose n'imuranga ariko ipikipiki bene kumugandagura bayitanye n'ikizigaciwe muri komine Kiganda y'intara ya Muramvya hari umusore yitwa Jean de Dieu giriteka imyaka 13 yishwe na grenade bivugwa ko ariko arakinisha mu ntara ya Bubanza naho hakaba hari kiziga cy'umwigeme cyatowe mu Ruzimpanda uwo akaba kugeza ubu atarashobora kumenya uwo ari we
yari mugenzi wacu Bonfils niyongere kuri uyu kuri uwo murindi w'ubuyicanyi wasubiye kugwira mu Burundi mwishiramye Fokode bavuga ko ari ngaruka zo kudahana Maître Janvier Bigirimana n'umunyabanga w'iryo shirahamwe rihananira agateye akazi na muntu
imvo nyamukuru nukudahana kwatsindara mu Burundi na cacane bivuye kukunge no burutungane bw'u Burundi bwagoswe aho bisigaye bigaragara yuko ubwo butungane budashobora na buhoro buhoro gukingira abantu baba ariko barahohoterwa abantu baba ariko baricwa bishwe cacane n'abayegereye ubutegetsi cyane bari mu butegetsi bwa CNDD-FDD ikindi kibonekeza nuko nubwo ingingo ya 60 yibwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ivuga yuko ugwego bw'ubutungane ruje rwukingira abanyagihugu amavi ashobora gukorwa n'abantu bari bo bose ubwo butungane hakubakingira kenshi bukoreshwa mu guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho bica byibonekeza cyane mu bantu bafungirwa ubusa mu bantu bahora bacibwa imanza za ngondagonde bakagirizwa ivyaha batigeze bakora shanka abantu ushobora gusanga aho kuhanishwa umunyororo ubayabaye bivanye n'uko ivyaha bakoze bibayabaye ugasanga ubwo butungane buri kubora kwegera ko kugira ngo baheze umunyororo uwo murindi bari gushobora kugabanuka mu gihe umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe ahagurutse akabwira abanyamugambwe ati harageze yuko ivyaha bihagarara harageze yuko abarundi babaho bidegembya ariko turafise amakenga yuko ivyo bintu bitazokogwa narigi uwo mugambwe nkuko twa tubivuze biboneka yuko wamaze gufata ingendo y'uguhohotera y'ugutoteza abarundi kugira ngo ubemeze yuko uguma batwara kugikenya ibyo rero tugasaba yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD no muzi bwageze bukikubita gashi bukaraba yuko umurindi w'ubwicanyi uhagarara
yari umushinga wa manza Janvier Bigirimana umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe Fokode inama nkenguzamateka kuri uno wa gatatu yemeje abagize umugwi mushasha wa sentare igihugu kubahirizwa ibyirizwa shingiro Valentin Bagurikunda yigeze kuba mushyiriza manza kizigenza wa Repubulika niwe yemejwe kurongora sentare igihugu kubahiriza ibyirizwa shingiro icegera ciwe ni Ntawumvukiye Emmanuel yahora ari umushikiranganje wo kwivuna abansi abandi bagize uwo mugwi ni Nkuru Nziza Liboire Habonimana Jeanne Nibazonkiza Salvatore Mbayahaga Bed na Jean-Pierre Amani Vitari Shimiri Mana arongoye urunani Foske akaba yahoze arongoye sindikasi mabu iburiki mwa bacamanza avuga ko atagitangaje kubona umuntu nka Valentin Bagurikunda azwi cyane mu ruhara yagize mu gutoteza amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike no kwegeka bamwe mu bari mu nzego z'umutekano ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bamugena amabanga nkayo Vitari Shimiri Mana akavuga ko ari no mu bafashe iya mbere mu kwiyamiriza ya sentare muzamakungu mana vyaha abona ko Valentin Bagurikunda bamuhaye icyo kibanza kugira bamushimire Vitari Shimiri Mana
Sangwazi inzego z'igihugu ngende zisanze zikora ku ngendo ya CNDD-FDD ntiyotangana na gatonya abonye abantu nkaba Bagurikunda Valentin abo bantu avukiye Emmanuel bakizwe mu bibanza nk'ibyo byo kurongora sentare yubahiza ibyiza shingiro kuko abo bantu n'abantu basanzwe bazwi yuko abanywanyi b'intamuheba b'umugambwe CNDD-FDD nabo nyene bagaragaye mu gutoteza abandi barundi n'indi migwi nka Valentin Bagurikunda abantu benshi baramuzi uruhara yagize mu kunamika amaso mu gihe abarundi bariko baragandagurwa abandi banyuruzwa abandi bakorezwa igufa mu mwaka w'2015 muri uwo mwanya nyene agacha abari we atanguza amadosiye ahiga abarundi injojo bamwe bazizwa data ngo amakudeta abandi ibyaha bitandukanye imigumuko n'ibindi uko bagiye barabyita aba rero nibo bashimwa kuri iyi ngendo ya CNDD-FDD aba nibo mpanuzwa jambo bumvuga kuri aba nibo cirore ciyo ntwaro rero urumva ahubwo babashize mu bibanza bito jewe nibaza yuko uwundi munsi bazobashira no mu bisumba ivyo rero ica sentare nta cyizere itanga irya sentare ntayubahiriza ibwizwa shingiro kuko n'iryo bwizwa shingiro nyene iyo ntwara ya CNDD-FDD yararikoze ku buryo irisiga ari igihwagari ata kintu na kimwe umuntu yoba acyirizigamo
ukudaserukirwa bikwiye kw'abakenyezi mu nzego namwe mu mabi afatiye ku gitsina umukenyezi ni kirumara mu itunganywa ry'umuryango ariko kenshi ntibamwizigire mu itunganywa ry'igihugu sagaseseshwa rumuri abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi ntibaserukiwe bikwiye mu nzego na cyane cyane mu zifata ingingo ariko amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu 2000 ategekanya ingero ubutegetsi bwogabanganywa yahaye abakenyezi ibice 30%. Uretse ko ivyo bice 30% bitigeze vyubahirizwa mu bisata vyinshi n'ivyo ari bihasanzwe byaragabanutse. Niyo umukenyezi akuwe canke ahinduwe mu mabanga yarajejwe akenshi asubirizwa n'umugabo. Leta y'u Burundi yari ikwiye guha abakenyezi ibibanza bikwiye mu nzego z'igihugu nk'uko amategeko y'igihugu na mpuzamakungu abitegekanya.
Akuna akamu kahajui nzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Amakuru kuri radio Nzamba arabandanya ubwoba ni byinshi ku bantu baba mu gisagara cha Kayanza kuvaho kuri uyu wa kabiri hari umugabo yinjijwe ibitaro ibipimo bimaze kwerekana ko agwaye umugira wa COVID-19 inkuru ziva mu begereye uwo mugabo wasanzwe aba aho bita kwihangare mu gisagara cha Kayanza nyene zimenyesha ko atashizwe mu kato avuye mu gihugu cha Kenya. Parfait mudasigana
yatowe ikiza corona akora kazi ko ku modoka bamwe bita ba convoyeur yaje ava mu gihugu cha Kenya araheza ashikira mu muryango wiwe atabanje gucishwa mu kibanza cyategekanirijwe abavuye hanze bamara mu imisi 14 mu kurindira ko hari ibimenyetso by'umugira wa COVID-19 yokwerekana nk'uko amakuru ava ngaho mu ntara ya Kayanza bivuga. Amaze gushika kwa muganga bikagaragara ko agwaye uwo mugira byaciye bitera ubwoba abatari bake kuko yaramaze imisi atembera nk'abandi nk'uko ayo makuru nyine abandanya avyemeza. Abantu bakibaza ko yoba yaranduje uwo mugira abo bagiye barahura. Ikindi bibaza nuko abo bava hanze ngo bo bafumbatisha igiturire igipolisi cyo kumupaka kugira ntibajanwe muri bya bibanza bitegekanijwe. Ibyo biruko mu gihe mu gisagara cha Kayanza no mu yindi mihingo y'intara ibijanye no kwikingira ico kiza abantu basa n'abadebukiwe kuko ubu ngo indobo zitegerezwa kuba zuzuye amazi kugira abantu bahurira mu bibanza bihuriramo abantu benshi babanze gukaraba muri kino gihe usanga amazi atayarimo. Bimwe navyo byuguhana imetero hagati y'umuntu n'uwundi nta na hamwe byubahirijwe haba mu mashure mu masengero mu miduga canke mu makoraniro. Tumenyeshe ko ikiza cha COVID-19 kuva gishitse mu gihugu cy'u Burundi mu bitaro vya Kayanza hari hamaze kuvugwayo abantu babiri gusa bari biketwe ko ico kiza haraciye nk'ikiringo cy'amezi abiri.
Parfait mudasigana urakoze. Igipolisi caraye gifashe igunira ryuzuye imiti kumwana w'umudandaza vyabaye kuri wa kabiri ku musozi Gitwenzi komine Ntega intara ya Kirundo. Iyo miti isanzwe ihabwa ku buntu abagize abagiye kwivuza ku mavuriro abanyantega bagasaba amatohoza kugira amenyekana abafise uruhara muri urwo rudandazwa rwa magendo. Francine Kanyange
inzu yatewemo iyo miti niyo mudandaza asanzwe acuruza ibiribwa. Abapolisi bakaba bari bashitse kumuhaniwe kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe igitondo imbere yo gutangura isakwa nkuko umwe mu baba igitwenzi abivuga
amasakera munza mufatana igunira ryuzuye ibinini by'ubwoko bwose amafashidare bya kinini imiti yose yamitangi gusa kwa muganga basanasanzwe bayidandaza baciye bamujana kuri birigade bya komine ntego
abanyagitwenzi bagasaba yuko abantu bose bafite uruhara muri iryo dandaza ry'imiti bidaciye mu mategeko bafatwa
rero ko hakorwa amatohoza bakamenya abaganga badandaza iyo miti nabone bagahanwa n'amategeko
twarundiye musitanteri wa komine ntega atubwira ko iyo dosiye atacayiziko nayo komiseri w'igipolisi mu ntara ya Kirundo ntitwashoboye kumuronka
Francine Kanyange agateka ka banyororo ishyirahamwe Rukristo wakate Burundi yiriyamiriza ihotegwa n'ifatwa nabi y'abafungwa mu mabohero ya Mpimba na Muramvya na cyane cyane abafungiwe imvo za politike mu cegeranyo cy'iryo shyirahamwe cy'ukwezi kwa 11 umushingwa manza nti buri munsi Jean Claude ajeje igisata cy'amategeko muri iryo shyirahamwe amenyesha ko hari n'ikibazo cyo kuvuza abafungwa akate Burundi ritunga urutoke muri ayo mabi abarongoye amabohero abakozi biperereza hamwe n'abafungwa ngwa bayoboka umugambi sende DFDD mukurikire
Bonezi gufa kwa banyororo twabibonye cyane cyane mu bohero rya Mpimba amwe n'ubohero rya Muramvya mu bohero rya Mpimba ababikora n'ubu ni babandi usanga begamiye umugambi uri ku butegetsi murate wa Kimba Tondega aba bantu baba bariko bakora umunyororo cyane baje guhohotera bagenzi babo abonabo batowe n'umukuru w'ibohero akabashira mu byo bisengo ni komite y'umutekano bakaba batwagwa n'uwitwa Prosper Minani nkuko twabwiye rero hari n'ibindi bishasha ubona abakozi b'iperereza baza mu mabohero bagatora abanyororo bakabasohokana hanze bakababohereza igufa hanyuma bamwe bakabagarukana abandi nabo bakavuga n'irengero atuvuga nk'ibyabaye mu ibohero rya Mpimba aho witwa Menegir de Sabimana yakuwe mu ibohero arasohoka arakwitwara amererwa nabi basubira kumugarukana ari kiruruma hari kandi namwe bari rya Muramvya witwa Kwizereza witwa Irambona Jean Claude nabo nyine bakuwe mu ibohero mbere baratwagwa twitwa ryumve inkuru y'aho abo bantu baba bageze kubera n'amagara y'abanyororo naho nyine twasanze mu mabohero atandukanye yakiriho ingorane yo kureka abanyororo cyane cyane abanyororo bakurikiranwa bya politiki ko bashobora gusohoka hanze bakibutsa mugabo twabibonye cyane cyane muri uku kwezi byagaragaye n'ibibero bikuru rya Giteka aho mbere bitakigarukira gusa no ku banyororo politiki usanga n'abandi banyororo byabimukiye ko batakirohorosha wo kujya kwivuza amabohero rya Gitega bikaba byavuye ku munyororo yatorotse ibohero hanyuma bica bituma ubuyobozi bw'ibohero buca buhagarika izo mushozo kujya kwivuza kandi izo ndwara bagwaye indani mu ibohero badashobora kuzivura twese dusaba nuko twosaba leta y'u Burundi cyane cyane ubushikiranganji bw'ubutungane ariko bucejwe byerekeye amabohero ko bogerageza bakara aba bantu batera akajagari mu mabohero abantu bakuhotera abandi bakabafata bakabafunga reka mbere n'abo bayobozi b'amabohero usanga yo babijamwe nabo nyene bakakugwa bagakurikiranwa n'amategeko nuko kandi hoba kubahiriza amategeko mpuzamakungu reka nayo igihugu akingira abanyororo cyane cyane muri ibyo kwivuza mbere kenshi ugasanga havuyemo n'abahasiga ubuzima
yari umushingwa manza ni buri munsi Jean Claude ajejwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe akate Burundi nayo babwiye mu ntango za no makuru abenyesha makuru baba bamajana ne barafunzwe ku isi n'utawe n'icenda n'abamenyesha makuru bo ku mugabane wa Afrika muri abo bane n'abikinyamakuru wacu mu Burundi icyegeranyo cy'ishyirahamwe RSF cyasohotse kuri uyu wa mbere uheze kivuga ko bwabaye uburyo bw'amareta yo kubuza bwo kubuza abanyagihugu ubugigenge bwo kumenya no gushyira kiriza jimviro vyabo Arno Frogen ajadugisata cha Afrika avuga ko batwe amakenga niyo nyifato ya mareta ibangamye umutekano wamenyesha makuru bukurikira
et un niveau qui reste particulièrement alarmant et qui révèle que les arrestations arbitraires de journalistes pour des faits commis dans l'exercice de leur fonction
Ivyo bitegire birateye ubwoba ifatwa ry'abamenyesha makuru hamwe bidakurikije n'amategeko rifite intumbero yo kubabuza gukora akazi kabo nibwo buryo bukoreshwa mu kubuza abamenyesha makuru kuronka amakuru no kwanka ko amakuru abandanya ashikira abayakeneye ubwo buryo kandi bukoreshwa kuri abo bamenyesha makuru bose bafunzwe harimo nabo bose bo ku mugabane wa Afrika turateye akamo rero amareta guhinyanyura amategeko y'ibihugu kugira ahure n'amategeko mpuzamakungu umwuga wo kumenyesha makuru ni umwuga nk'iyindi kandi nta cyaha kirimo ntibitahuritse ingene muri iki gihe buca duheza umwaka haba hakiri ibihugu bifunga abamenyesha makuru babahora umwuga wabo. Ibyo bikaba bica kubiri n'amategeko mpuzamakungu, amasezerano agenga agateka kazi na muntu yo mu karere n'aya Afrika rero agateka kazi na muntu. Nko muri Afrika nta umenyesha makuru yategerezwa kuja mu ibohero kubera akazi kiwe. Ibyo rero kugira bihere nuko amategeko y'ibihugu asubigwamwo akaja ku rugero rw'amategeko mpuzamakungu kugira ingingo zose zoza zishaka gufunga umumenyesha makuru zice zisamburwa n'amategeko mpuzamakungu. Uyu munsi rero kubona ibihugu byinshi bigifise uburenganzira bwo guhanisha umunyororo abamenyesha makuru birababaje cyane kandi birateye agahinda.
La possibilité d'emprisonner des journalistes, c'est absolument scandaleux que cet état de fait soit encore présent.
Yari Arnaud Froger aserukirishira mu RSF igisata cha Afrika. Ni nano rero duce dusozera no makuru kuri radio Nzamba gatya kawe. Shimire mwese bakunzi ba radio Nzamba mwadukurikiye. Shimire Teodomirima nirambona yari muhinga by'ivyuma, Emmanuel Ndayishimiye nari kuri micro ndabashimiye na ubutaha nagasaga.